ndabaramutse nongere ndabayikaze mwebwe mwese muteze abiri biganiro vya radisanganiro murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira kuruno w'Imana niho abahurikiye mu idini rya Islamu bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitri urangiza amafungo bahoramwe y'ukwezi kwa Ramadan muri iyo ntumbero umujyango w'abayisilamu mu Burundi Komibu ugatera kama abarundi kugoma babumbatiye amahoro n'umutekano muri kino gihe duherutse kuva mu matora nayo umukuru w'inama nkenguza amateka agahanura abayisilamu kwirinda ibihuha muri no misi tukirindiriye ivyavuye mu matora kuva ku munsi wa gatatu gushika ku wa gatanu igenekezo rya 10 z'ukwezi kwa gatandatu abazokwitoza mu kibanza c'aba kenguza amateka bahamagarirwa gushikana amadosiye yabo mu rwego rw'igihugu wigenga hujijwe gutegura amatora seni Yvette nje imbere nje ngomanda bashikiriza no makuru mu ngabwe ivyuma hari François Akimana n'ayandi ni mukanya sangwe ikaze isanganiro ongere ndabayikaze murano makuru umujyango w'abayisilamu mu Burundi Komibu uhamagarira uzotahukana insinzi y'amatora aheruka kuzotwarira bose uzosindwa nawe agashiraho intayi ishize byashikirijwe n'urongoye uwo mujyango kuri uyu w'Imana igihe abahurikiye mu idini rya Islamu bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitri urangiza amafungo bahoramo y'ukwezi kwa Ramadan Sadiki Kajandi Abdallah agatera kama abarundi bose kugoma bumbatiye amahoro n'umutekano tumukurikire amajwi yiwe akaba yatorokanijwe na Moise Misago
uno musi abayisilamu basidukanye niyonka urabona n'umwakaka baje bashajije nukubera yuko uno munsi ariyo dusozereye ukwezi kweranda kwa Ramadhan kuri uno munsi uri hejuru numunsi mukuru witwa Eid al-Fitri umunsi mukuru witwa yuko dusozereye Ramadhan dutanguye kurya ku murango inyuma yaho twari tumaze ukwezi kose twifunze uku kwezi kwa Ramadhan dusozereye ni kumwe mu nkingi zigize ubwisilamu uku kwezi rero kwitwa ukwezi kukwihana ukwezi ko gusaba imbabazi ku buryo niyaba yarafise ingendo mbi agasaba imbabazi ntaza asubire ya ngendo abandanye afata ingendo gukunda Imana no gukunda ikiremwa cy'Imana Ramadhani kamera nk'umwarimu atwigisha yuko imico y'Imana yigisha ubumwe yigisha urukundo n'uwadusengesheje yagerageje guhanura abwira abayisilamu n'abatari abayisilamu yuko boshira mu ngiro ivyavuye mu matora mwarabonye yuko Imana twasavye Imana yashoboye kubikora kubera yuko amatora twatoye mu mutekano birimo mu bisabisho twasavye Imana yuko yo tubera umudereva w'aya matora umuyimamu yadusengesheje yavuze ati Imana niyitora indongozi twebwe ntidutora ahubwo Imana burya yari yaramaze kumutora kuva kera kubera yuko Imana itanga ubutegetsi kuwo yishakiye ikongera ikabwambura n'uyishakiye turahanuye rero duhanura abayisilamu duhanura n'abarundi bose yuko bazoshira mu ngiro ivyavuye mu matora uwasinzwe amenya yuko habura na babiri hagatsinda umwe hanyuma n'uwatsinze asindire bose wamutoye n'utamutoye azabandanya atwarira bose ku neza ya moko yose
naye mukuru w'inama nkenguza amateka agahanura abayisilamu n'abarundi bose kwirinda ibihuha mu iminsi ngo bakirindiriye ko ababijejwe batangaza ivyavuye mu matora aho yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi wo gusozera ukwezi kw'amafungo ku bayisilamu mu yinga Reveriano ndi kuri yo ati amatora yabaye umunsi umwe ariko ubuzima burabandanya akabasaba kubandanya basangira nk'abavandimwe uko vyamye byo donenze Imana yakurikiranye amasengesho yabereye kuri stade umuco mu gisagara ca Muyinga
Allahu akbar Muri stade umuco igisabirisho cyo gusozera ukwezi kwisonzesha abayisilamu kubanzirijwe n'amajambo yumvikanamwo uko ni Nahazimana adashize ku ruhande iterambere na politike Salumu na yabagabo atwara umujyango w'abayisilamu imuyinga adondaguye ivyaranguwe nko mu nyubako z'amashuri n'amavuriro agira ivyo asavye
ururimi ni gwanje ijambo ni ryabo turongoye muze mudufashe gutunganya amabarabara y'imigenderanire yo ngaha mu gisagara bimwe biita amapave naha ku kibuga cha kijambere gikoregwamo ibikorwa bikomeye by'igihugu amabarabara yaho natunganije
uyu mukuru w'abayisilamu akeze inzego z'igihugu ngo kumatora eruka gutunganywa ayo nayo agarukwa ko n'umukuru w'inama nkenguza amateka Reveriano Ndikuriyo umutumire
amatora meza yabaye umunsi umwe ariko ubuzima burabandanye ari nacyo gituma ndabakengurukira kukuntu mwaciye mwibandaniriza imiyo yanyu ya misi yose kurindira ko ababijeje batubwira ibyavuyemo mubandanye musangira uko mwahora ariko kandi mwirinde ibihuwa kuko ntivyubaka
ku gisabo cuko ho kubakwa amabarabara yizeza abanyamuhinga kazobishikiriza leta garabona ko no mu gushika mu stade ya kijambere umuco ya Nino arivumbi gusa imuhinga Dieudonne Nzeyimana radio Isanganiro
urakoze Dieudonne Nzeyimana amakuru yacu tubandanirize mu yavugwa mu gisata cha politique abazo kwitoza mu kibanza cy'abakenguza amateka bahamagarirwa gushikana amadosiye yabo muri seni kuva ku munsi wa gatatu genekezo rya 27 za kuno kwezi kwa gatanu gushika itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu mu itangazo ryasohowe kuri no w'Imana n'umugwiseni umuvugizi w'uwo mugwi avuga ko witoza ategerezwa kuba yaratanze mu ibanki nkuru y'igihugu ingwati 400,000 Philippe Nzobonariba akamenyesha ko ayo madosiye bazoyakirira kuva isaha imwe n'inusu z'agatondo gushika isaha 10 z'umuhingamo tumutegabiri
Umugwi igenga uje gutunganya amatora urabenyejeje abarongoye imigambwe inane z'imigambwe hamwe nabigenga ko uzotangura kwakira amadosiye bitoza kugwirwa bakenguza amateka kuva ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 27 rusama gushika ku itariki 10 ruheshe umwaka wa 2020 ibisabwa abitoza bigize dosiye navyo nibi ubwa mbere n'urupapuro yiyemeza ko yitoje ubwa kabiri n'urupapuro rw'umwidondoro ubwa gatatu n'urupapuro rw'amavuka bita extrait d'acte essence ubwa kane ni kopi ya karanga muntu ubwa gatano ni kopi y'ikarata y'amatora y'umwaka wa 2020 ubwa gatandatu n'urupapuro rwerekana ahasanzwe aba attestation de residence ubwindwi n'urupapuro rwerekana ko adakurikiranwa no butungane bita extrait de casier judiciaire ubwa munani n'urupapuro rwa mugaga rwemeza ko afise amagara meza ubwa icenda n'urupapuro rwerekana ko umushinga ntaye bubakanye ari imvukira yawe yitoje mu gihe witoza ari umukenyezi ubwa icumi foto tune twa passeport ubw'11 n'urupapuro yiyemeza ko yubahiriza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'umwe bw'abarundi ubwa 12 n'urupapuro yiyemeza ko atamugambwe arimwo mu gihe ari umwigenga ubwa 13 n'urupapuro rwemeza ko yatanze ingwati y'400,000 muri banki nkuru y'igihugu ku migambwe canke inane z'imigambwe nukuzana intonde zibiri ku ntara ururiko abahutu n'ururiko abatutsi ariko kubigenga ntibikenewe bwa kabiri dosiye yose izobiherekejwe n'izo bisa zitatu bwa gatatu impapuro zigize dosiye zigwizwa kuba zitataye igihe hanyuma bwa kane amadosiye twomeje kwa zakirwa ku biro vya seni guhera isaha imwe n'inusu zo mu gitondo gushika isaha 10 zo kumuhingamo
Tukivuga ibijanye n'amatora ibitigiri bivyavuye mu matora mu ntara ya Karusi vyaramenyekanye kuri uyu wa gatandatu bishikirijwe n'uburongo y'umugwi w'amatora mu ntara komisi itatu yari heze birindiriwe n'abanyagihugu tisabira Romuald Dasigura ko amakomine atatu kundwi yagize intara yatevye bimwe biza gushika mu mugwi w'intara kuri uyu wa gatandatu hamwe ngo bibonekamwo n'amakosa akemeza ko yahavuye akoranya abarongoye imigwi y'amakomine bafadikanye igikorwa cyo gukosora n'inkuru tubaza Blaise Pascal Kararumiye
Muko bishikirizwa n'urongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Karusi ibitigire vy'imfata kibanza vy'ivyavuye mu matora yo kuri uwo wa gatatu heze vyerekana ko umugambwe CNDD-FDD uza ubwa mbere muri ayo matora uko ari atatu mu matora y'umukuru w'igihugu uwo mugambwe ufise ibice bishika 88 n'uduce dutanu ku ijana ayabashinga amateka ibice 87 n'uduce 9 ku ijana ayabahanuzi b'amakomine ibice 87 n'uduce 65 kwijana umugambwe sentere ubuze ubugira kabiri kubice biri hagati y'ibice 5 n'uduce 9 kwijana n'ibice 6 n'uduce 64 kwijana hagakurikira umugambwe iprona kubice biri hagati ya kimwe n'igice kimwe n'inusu kwijana iyindi migambwe nka FNL APDR sawanya Frodebu urunani kira Burundi hamwe nabigenga ntawashoboye gushikana igice kimwe kwijana muri ayo matora uko ari atatu ko ivyo bitigiri fata kibanza vyoba vyaratevye kuja habona hagahera imisi hafi 3 birindiriwe n'abanyagihugu. Umukuru w'umugwi w'iyi ntara ujejwe amatora sepi asigura ko amakomine ya Gitaramuka, Gihogazi na Bugenyuzi batanyarukije igikorwa cyo kwegeranya ibyo bitigiri hamwe no kubiteranya. Abarongoye imigwi y'amatora muri ayo makomine ngo bashikanye ibitigiri mu ijoro ryo kuwa gatanu. Gitaramuka yo iheze ishikana ibitigiri aho mu mugwi w'intara kuri uyu wa gatandatu. Nzisabira Romiwalde ati basanze mu vyakozwe Igitaramuka harimwo amakosa atari make kuburyo ngo vyaciye bisubigwamo nka byose. Akamenyesha ko yaciye atumako abarongoye imigwi y'amakomine yose kugira ngo ico gikorwa cyo gukosora bagikorere hamwe, ari naho ibitigiri mfata kibanza by'intara yose byaheza bishigwa habona kuri uwa gatandatu buhuyibiriye. Ikarusi Kararumye Blaise Pascal ku bwa radio Isanganiro.
Isanganiro inami sumbingimba
kwisaha zitandatu n'iminota 37 nindwi imisi kigeze akagisanganiro. Amakuru yacu tuyabandanize mu yavugwa mu gisata c'amagara y'abantu. Ibitaro vy'imutoyi muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega ngo biteguriye kwakira abo kwikweka ko umugera wa coronavirus. Ivyo bikaba bishikirizwa n'urongo ivyo bitaro, aho yongera ko biteze n'imfashanyo y'ibikoresho byo gukinga no kuvura ico kiza biciye mu mahera y'amarundi yababa imiliyoni 90 akabazo tangwa na Ekleziya Katolika yo mu gihugu c'Ubutaliyano. Urongo igisata c'amagara y'abantu mu ntara Gitega akavuga ko gushika ubu atamuntu numwe aratogwa uwo mugera muri yo ntara. Ni inkuru tubaza Gerard Nibigira.
Abivuriza mu bitaro vy'imutoyi biri muri komine Bugendana intara ya Gitega bava mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse no mu bihugu bibanyi nka Tanzania na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko bishikirizwa n'urongo ivyo bitaro. Muganga niko bamye Yosefu akavuga ko ivyo bitaro vyiteguriye kwakira bikekwa ko umugera wa coronavirus imbere yuko bapimwa bakajanwa ibujumbura mu bitaro bigenewe kubavura. Iruhande yuko kwitegura ngo haritezwe n'ifashanyo y'ibikoresho vyo gufasha abikekwa ko uwo mugera no kuwukinga biciye amahera arenga imiliyoni 90 z'amarundi izotangwa n'inama nkuru y'abepiskopi bo mu gihugu c'Ubutaliyano.
Abo twokwikeka turafise ahantu twabateguriye kuburyo umugwayi wese twirinda twikeka yuko afise mwene ivyo bimenyetso vya coronavirus, kubera ntituzava dutegwa tutiteguye. Ibindi navyo tubandanya duhimiriza abantu kubandanya bakurikiza impanuro zo kwikingira. Gushika ubu rero kuva ico kiza gitanguye twe ngaha ku bitaro vyo mutoyi nta n'umwe turigera twikeka. Hanyuma ikindi novuga nuko hariho iproje ya Ekleziya Katolika yo mu Butaliyano, inama y'abepiskopi bo mu Butaliyano yariho proje twarungitse y'ibihumbi 30 vy'amaero mu marundi, twovuga ko ari nk'imiliyoni zaraba 90. Izo rero zirimo rero ibikoresho bibazoturungikira, harimo ibikoresho nyine byo kwikingira coronavirus byinshi byo gufuka umunwa n'ibikoresho dukoresha kwa muganga. Ibikoresho byose byo dufasha kuri abo mu gihe bose bagwaye byose muri iyo proje byose birimo.
Nubwo biruko urongo igisata c'amagara y'abantu mu ntara Gitega, muganga Toyi Salvatore amenyesha ko gushika ubu mu ntara Gitega atamuntu numwe aratogwa uwo mugira wa coronavirus. Igitega Jean Bigira ku bwa radio Isanganiro.
Urakoze Gerard Nibigira. Tugaruke mu makuru avugwa mu bijanye n'amatora. Umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora sepi muri meri ya Bujumbura uhejeje gushikiriza ibitigiri ivyo vyavuye mu matora mu gisagara ca Bujumbura. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Mihayi Kanyange yari yakubitiyeyo. Mihayi Kanyange, uratwumva?
Ego Ivete, ni je mbere ndakumva.
Mbega bimeze gute?
Ego Ivete, nkuko urongoye umugwi w'igihugu umugwi utegura amatora mu gisagara cha Bujumbura ariwe Terence Bizimana hejeje kubishikiriza, nuko yaduhaye ayo amaresulta ibyaharuwe kwitora rimwe rimwe, aho nka kumenyesha yuko nko kwitora ry'umukuru w'igihugu muri meri ya Bujumbura yose umugambwe SNL ariwo mu itora ry'umukuru w'igihugu. Umugambwe SNL ni wuzi imbere n'amajwi 36,536 552, ni ukuvuga ibice 44 n'uduce 49 % ugakurikirwa n'umugambwe CNDD-FDD ufise amajwi 112,017, ni ukuvuga 36 n'ibice 65% ugakurikirwa bwa gatatu n'umugambwe Iprona ku majwi 14,382, ni ukuvuga 4.68%. Aho akaba ari mu itora ry'umukuru w'igihugu, nubwo twaronse ukumu imigambwe yagiye itogweka hamwe n'abajya bitoza ku ntonde zabo twabironse ku ikomine mugamu muri aka kanya munyemere ndababwire ibyo kwitora rimwe Ivete nkakumenyesha tuvuye mu itora ry'umukuru w'igihugu tukaja mu matora mu itora ry'abashinga mateka muri meri yose ya Bujumbura umugambwe CNL mu itora ry'abashinga mateka nkuko narinda bivuze nibuza mu kibanza ca mbere n'amajwi 144,000 519 no kuvuga 47 n'ibice ubusa n'ibice 9 kwijana mugambwe CNDD-FDD uzubugira kabiri n'amajwi 144 342 no kuvuga 34% ubugira gatatu mu itora ry'abashinga mateka haza umugambwe Iprona n'amajwi 14 387 no kuvuga 4.68% Ivete no kumenyesha yuko mu itora naho ry'abaje nama b'amakomine le conseil communal umugambwe CNL naho nyene uza ubwa mbere n'amajwi 136,536 552 no kuvuga 44.49% hagakurikira umugambwe CNDD-FDD n'amajwi 112,017 no kuvuga 36.65% hakurikira umugambwe Iprona n'amajwi 14,382 no kuvuga 4.68% nk'uko Terence Bizimana yarongoye CPMERI yabitumenyesheje hama akaba yatumenyesheje Ivete ko abagize amajwi impfagusa n'abataco babivuze ko muri meri ya Bujumbura amajwi yabaye menshi y'abataco babivuze ko n'abaye impfagusa hama Ivete nkakwibutsa yuko muri meri yose ya Bujumbura dukurikije urutonde rwa seni hari gutora abantu bangana 476,000 595,000.
Tugushimire Mihai Kanyange.
Urakoze.
Amakuru yacu tuca tuyabandaniriza muri bucana yandi y'ingaburo tuza gushigizwa na Vestine Butoyi.
Buraca mugacana yandi mu ngaburo.
Icunyunyu cha potasiyo hamwe n'isukari ni bimwe mu by'umubiri w'umuntu ukeneye biri mu bwishaza kubwa Jean Paul Uwineza yakurikiranye ibijanye n'ingaburo gufungura ubwishaza birakinga indwara zimwe z'umutima Jean Paul Uwineza agatera kamo abantu bose gushiramwo ubwishaza mu byo bafungura ni bucana yandi y'ingaburo twateguriye na Vesine Butoyi
muri bucana yandi y'ingaburo iherutse twarababwiye ubwoko bw'ubwishaza n'ingene butegurwa kugira ngo umuntu ashobore kubufungura uyu munsi wakurikiranye ibijyanye n'ingaburo Jean Paul Uwineza ashikiriza ko bimwe mu by'umubiri w'umuntu ukenera dusanga mu bwishaza harimo icyunyunyu cya potassium hamwe n'isukari
bwishaza buratunze ibintu bidasanzwe isukari cyo bita déshydrate de carbone ubwishaza buratunze ndema mubiri le proteine ku rugero rwiza 5.49% kandi ubwishaza buratunze sanganyangaburo cyo bita vitamine na cyane cyane sanganyangaburo zo mu mugwa B nka B ya mbere B ya kabiri B ya gatandatu na B y'icenda zikaba zigwiriyemo cyane hama kandi bwishaza buratunze ibyunyunyu hari cyunyu bita potassium bwishaza buratunze n'ibindi bintu by'intungamubiri les antioxidants kaba kandi butunze n'icyunyu bita fere
gufungura ubwishaza biratuma umuntu yikingira indwara zimwe hari mwiza umutima no mu mutwe Jean Paul Uwineza arabisigura
akamaro ko gufungura ubwishaza nuko ubwishaza butunze ibintu byinshi bishobora gufasha umuntu nk'akarorero umunafise ingorane yo mutima afunguye cyane ubwishaza burashobora gufasha gutuma umutima wiwutera neza ku rugero rwiza mbere bikamurinda n'ingwara zitandukanye z'umutima nk'ingwara bita infarctus du myocarde iyo ni ingwara irangwa no kononekara kw'inyama zigize umutima nk'icyo bita myocarde cyangwa icyo bita angine de poitrine izo ni ingwara zitandukanye zifata umutima hama kandi n'umunafise ingorane ya insuffisance cardiaque icyo gihe ukunda gukoresha ubwishaza ni byiza cyane ubwishaza burafise akamaro ku bantu bafise ingorane zo mu mutwe cyane cyane icyo bita des troubles nerveux na cyane cyane abantu bafise nka depression cyane abantu badasinzira neza kubera ko ubwishaza butunze cyane yasanyangaburo yo mu mugwi wa B ya mbere irafasha cyane kubakwa ku bwonko cyane cyangwa se mu gutuma ubwonko bugira ingufu kandi burafise n'akamaro ku mukenyezi yibungenze mu kubaka icyo bita system nerveux neza na cyane cyane mu kurinda ko umukenyezi ashobora kuvyara umwana adafise ibihimba bikwiye cyangwa se ibihimba byiyubatse nabi cyo bita malformation congenitale
bamwe mu bakwiriye gufu gufungura ubwishaza kurusha abandi. Jean Paul Wineza adondagura abafite ingwara zo mu mutima n'izo mu mutwe hamwe n'abakenyezi bibungenze.
Abantu bakwiriye gufungura ubwishaza gusumba abandi bantu, abakenyezi bibungenze tubahereye ko ikindi nacyo nuko nk'abantu bafite ingwara zo mu mutima bayikoresheje cyane ishobora gufasha itunganywa neza cyangwa sikora neza y'imitsi n'amaraso mbere agatembera neza bigatuma no mutima utera ku rugero rwiza kandi ubwishaza busanzwe bukenye cyunyu bita sodium nyacyo akaba ari ingorane ku bantu bafite ingwara zo mu mutima.
Uwakurikiranye ibijyanye n'ingaburo Jean Paul Wineza ahanura abantu kwitwararika gushyira mu byo bafungura ubwishaza kugira ngo bagire ubuzima bwiza.
Urakoze Vestine Butoyi ni no kuri yo gucana ya ndingaburo duce dusozera kama kwe twari twabateguriye. Ndabakengurukire mwe mwese mwari mwiteze abiri ngengurukire François Akimana yafashe rwe mashuri kubashikira Yvette Njimbi nayo kandi abashikiriza ndabifuriza kugira umunsi w'Imana mwiza.